Nzamba.
Nzambira samirana.
Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye mwe mwese muriko muradukurikira turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2026 ruheshe umwaka w'2021 turabahaye ikaze muri ano makuru tugira tubashikirize nayo akabaza kuba ahagaze ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Mu makuru ajanye n'ubutungane Germain Rukuki yoba ariko arazira kutumvikana kw'inzego za leta mu gihe inyuma y'ingingo ya sentare isubiramo imanza ya ntahangwa y'ugufunga umwaka umwe yategerezwa guca asohoka ibohero. Muza gukurikira muri ano makuru ico umuvugizi w'urunani Sefor Arusha abivuga ko muri ico gisata nyene imyaka 10 yo gufungwa n'ico gihano caraye gihawe umupolisi na sentare nkuru y'intara ya Makamba azira ko umunyororo yamutorokanye mu bagirizwa kuba barashatse kugandagura umukuru wa zone Mpinga iri muri komine yavugizo intara ya Makamba. Mu gisata c'inkino mwihiganwa ry'inkino za Euro Butaliyano nibwo buhabwa amahigwe, ivyo bikava ku mwihwezo wa bamwe bafatira kukungene iyindi migwi yigenjeje mu nkino zaheze. Urukino guno munsi rukaba ari gice c'umunani gishiri ca nyuma. Mukanya nido nido murano makuru mushikirirwa na jewe Josine Kaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru tuyahere mu gisata cha politike. Leta y'u Burundi bicishije ku mvugizi wayo Prosper Ntahogwamiye yarayamenyesheje ko ifata ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 nk'ihonyabwoko ryakorewe abahutu. Kugumu ushingwa manza Isidore Usikiri yarongoye umuhari Morena ngo ivyo leta ya CNDD-FDD irikirakora n'ukugomba kwikundwa kaza ku Barundi bo mu bwoko bw'abahutu. Amenyesha ariko ko hari hakwiye nyabuntu umugwi w'amatohoza wa ONU ugakurikirwa na sentare mpuzamakungu yoza ica urutumbereye kuko ataho yoba yegamiye inkuru ya Beni Axela Kana.
Mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta Prosper Ntahogwamiye umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo yamenyesheje ko leta y'u Burundi ifatiye kuvyegeranya imaze gushikirizwa n'umugujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sévère ifata ugwimogo mu mwaka w'1972 nk'ihonyabwoko ryakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu.
Itaci ihonyabwoko wica umugwi w'abantu canke wose ubazize ikintu mu 1972 naho bwari ubwoko bw'abahutu. Ica kabiri nuko bikogwa n'ubutegetsi ico gihe yari leta irongowe na Michel Micombero. Ubutegetsi bwakoresheje igisoda babura amatari na bamusitaneri bariho yakoresha urwaruka rw'abajereri rwaruka rw'umugambo w'iprona harabaye ineguru abantu bicwa baza kubatora mu mashuri ku buzi bafite urutonde bati nakasohoka. Abo bantu urabita izina, iryo zina rero ni ukugira ngo nihagira n'icyo ukora ntihagire ubutangara. Bimwe bita mu gifaransa diabolisation canke animalisation biswe amenja mu mico y'ikirundi. Mu menja yaricwa akangazwa murabona mu bisezero maze iminsi uzura amagufa n'uduhanga anyamagufa na tujya duhanga two nyine turivugira.
Uko leta ya CNDD-FDD ifata ubwo bwicanyi bwabaye muri uwo mwaka ngo harimwo ukugomba kwikundwa kaza ku bahutu kandi ngo ibiriko bikogwa n'umugwi sévère ngo nta kuri kurimwo nk'uko bivugwa n'umushingwamanza Isidore Usikiri arongoye muhari Morena wishinze kugwanya ihonyabwoko n'ivyiyumviro bifise intumbero y'ihonyabwoko. Isidore Usikiri akaba yabwiye bagenzi bacu b'ijwi rya Amerika.
1972 hateye abahutu umugwi w'abahutu bavuye muri Tanzania mu ishyamba rya Kagunga na Museveni yarabyemeje. Igihe kabiri baraje mu kwica bica bakuza ko ikintu cyose cyitwa umututsi. Ibimenyetso n'inyandiko bakorera ko turazifise n'umwana kiri mu nda baramukura bakica. Leta ya Michel Micombero yarahaguse iratabara ari ko aricwa ingene yoba yarishe abahutu bamwe bamwe ikarenza urugero bamwe bari muri byo abandi ku muri batari muri byo birashoboka
kubyo ngo arakuye nyabuna umugwi impuza makungu amatohoza woheze ukerekana ukuri kuvyabaye maze agashingwa sentare mpana vya muza makungu nkuko byari byarumvikanywe
cyabarinzwe na kabiri ni ivyaha bihanwa n'amategeko mpuza makungu na sentare mpuza makungu abo bantu ari kuri CNDD bitwa abahutu ngo ariko akorera ubwoko bw'abahutu mugabo mu byukuri ariko arabononera igihambaye nuko byoshikirizwa sentare mpuza makungu atawegamiye itegamiye mu bahutu itegamiye mu batutsi ikihweje ikagira ankete nkuko leta y'u Burundi na ONU babyumvikanye mu 2005 ati tuzoshireho sentare mpuza makungu ikoraniyemo abantu batanu abacamanza batanu abarundi babiri na batatu b'abanyamahanga kugira bace urubanza atawegamiye
leta y'u Burundi nayo iri kivuga ibijyanye n'iyo nyabwoko iherutse kwanga kwemeza itegeko ryawe n'iryo kugwanya no gukinga iyo nyabwoko ku isi umugwi Seven na leta ya CNDD-FDD bikavugwa ko bategekanya kwibuka imyaka 50 iheze babaye bwicanye bwo mu mwaka w'1972 muri ndamukiza umwaka uza 2022 bemeza ko ubwo bwicanyi ariho nyabwoko ryakorewe abahutu
mu makuru y'ubutungane naho igituma Jean-Marie Ukuki atarasohoka ibohero ngo ni ingaruka zo kutumvikana kuri mu butegetsi bwa leta ya Evariste Ndayishimiye badahuriza ku ntumbero imwe yotuma hakugwa bya bihano bafatirwa n'umuryango w'ibihugu bya Buraya uko niko bisigurwa na Emmanuel Ndereyimana avugira urunani Sefora Rusha rutavuga rumwe na leta anegura ko umuyobozi ajejwe amabohero mu gihugu ariko abigikoresho cabo yita ko bariko barafindanira kwirekugwa ryuwo aharanira gateka ka muntu yabwirizwa kuba yararekuwe inyuma y'ingingo iherutse gufatwa na sentare Emmanuel Ndereyimana
mubanze mumenye igituma Germain Rukuki yafunze ari muri societe civile yamitunga urutoki kubitagenda neza mu Burundi no kumuha igihano gihambaye nka kigiya cy'imyaka irenga 30 kwari ubushaka kwereka abandi bose bo muri societe civile yuko atawohirahira ngo asubire kugira icavuze kubitariko biragenda neza mu Burundi ubu rero hagezeho bakenera imfashanyo ivuye ku bumwe bwa Buraya ubumwe bwa Buraya bukabanza kubabwira ati banza mukora ibintu byose bijanye n'agateka kazi na muntu kurekura imbohe za politike n'indi bijya byose muzi babasaba kubera iki uno munsi baciye bashira umunyororo wa Rukuki ku mwaka umwe kwa kugira ngo acataha berekane yuko mu byo basabwa bariko barabikora mu bisanzwe ariko bigaca bihura n'ingorane yuko mu butegetsi bwa Gitega bonyene ntibumvikana hari abavuga bati ibintu byosubira bigasubira mu buryo hari ibintu byinshi byosha bidufata ku gakanu turavye amabi twakoze aho rero urumva bariciyemo imigwi ibiri kuko yo muvuze muti umuyobozi w'amabohero mu Burundi yanse ko rukukyata mwibaza kujya muntu afise ubuhe bubasha imbere y'ubutungane nta na kimwe n'ubusa n'umuntu nk'abandi imbere y'ubutungane ariko kuko n'ubutungane bw'u Burundi bushobora gufata ingingo ntije mu ngiro kubera umuyobozi w'amabohero mu Burundi yabihagaritse ujya ntacha shoboye afise uwamutumye mu bari hejuru bakoresha ubwo butungane nyene mu bisanzwe Rukuki yari gucata ujya munsi nyene bavuga bati ibyaha bamwagiriza abana bimufuse ko bamuhaye umunyororo w'umwaka umwe yari gucata mu bisanzwe kuba rero akiri mu butuno munsi nuko kunyinyana kw'abatwara igihugu mu Burundi batarumvikana kubijanye n'ingene bariko barakomera amashi ubumwe bwa Buraya ngo bushobore kubaha ibintu abiriya bijanye n'imfashanyo ariko ni ibintu by'umwanya Rukuki azotaha nibamara kwikubita gashi bakabona ko ibyo bariko barakora ataho bihuriye n'ibintu bitegerezwa gukorwa n'abantu bama biyita koko ngo bari muri leta mvyeyi
muri ico gisata nyene c'ubutungane sentare nkuru y'intara ya Makamba yaraye iciriye umupolisi gufungwa imyaka 10 nyuma yaho hari umunyororo yarafunzwe amutorokanye uwo yamutorokanye akaba yari uwahoze mu gisirikare ca kera yagirizwa kuba mu bateye grenade urongoye zone mpinga yo muri komine Vugizo mu ntara ya Makamba Ido ni ido na Delicia Kamikaze.
Jagwari Maria Mungu ni umupolisi yaraciye imyaka 10 yo gufungwa na sentare nkuru y'igihugu ya Makamba mu rubanza rw'ikibirira uyu nawe akaba yacunga gasho ka komisariya y'ipolisi ya komine Makamba. Donatien Misago bakurikiranwa ku cyaha kimwe cyo gutorokana umufungwa akaba yarejeje icyaha nk'uko amakuru dukura muri iyo ntara abivuga. Umunyororo yahora mu gisata cya kera azuki izina rya Kabura Zeno akaba ariwe yatorotse agasho ku mugoroba kuri uyu wa gatatu heze. Ayo makuru akaba avuga ko yari yahagaritswe kwa 11 Ruheshi inyuma yaho aterewe Canada gakomereka Eheke Niyondavyi arongoye zone mpinga ya komine Vugizo hamwe n'uwaramuhetse ku ipikipiki. Abandi babiri bahoze mu gisata ca kera hamwe n'umusivile akora kuri agence ya Memento bahagaritswe kwa gatanu w'indwi heze, bakaba bagifungiwe mu gasho ka komisariya y'ipolisi ya komine Makamba. Tubibutse ko hari haheze ikiringo cy'amezi abiri uwurongoye komine Vugizo Gerard Hazimana nawe aguye umutego w'abantu bigutwaje ibigwanisho, abakekwaho icaha bakaba barekuwe nyuma y'amezi abiri bafungiwe mu gasho ka parike y'intara ya Makamba.
Mugateka kazi na muntu igenekerezo rya 26 ruhesha ku mwaka utashe, isi yose irahimbaza umunsi wahariwe gushigikira abahuye n'icaha cy'ihohoterwa rya kiremwa muntu torture mu Gifaransa. Ishirahamwe Akat Burundi gishinzwe kugwanya ico caha imenyesha ko abatavuga rumwe na leta cyane cyane abanyororo bagisinzikarizwa ubuzima kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi. Kurikira Jean Claude Ntibirumunsi ajejwe igisata cy'ubutungane mu ishyirahamwe Akat Burundi.
Mukuva rero mu 2015 aho Burundi buguye mu ngorane gushika n'ubu tukirimwo, ikitigiri cy'abahakorerwa ibyo bya ico caha mu Burundi cariyongereye cyane. Kuva ico gihe niho abantu batavuga rumwe na leta bafashwe bagahohoterwa cyane, ico caha nacyo gitangura gukoreshwa nk'uburyo bwo gutera ubwoba abantu ko kugira bababemeze ibyo batakoze, eka mbere no kugira ngo babereke yuko ataco bamaze bava inyuma y'ibyo babemera. Ukuja ku butegetsi kwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu ruhesha 2020 nako nyene kwaranze no gukoresha ihohoterwa rya kiremwa muntu kugira ngo batere ubwoba batavuga rumwe na leta batinye bareke gutora uwo babashaka kwitorera canke ntihagire n'uryogora ngo avuge yuko amatora yoba ari kagenda nabi. Aha twovuga ko abanywanyi b'umugambwe CNL eka mbere n'abahoze mu gisoda cya kera aribo bakurikiranywe cyane bagafatwa bagakubitwa bagapfungwa. Ababikora nabo ahanini bari rujya rwaruka rw'imbonera kure rwegukira umugambi CNDD-FDD eka mbere n'abarufatanije n'abakozi bo mu iperereza eka n'abapolisi. Kati Burundi rero irababazwa n'ubwishi kandi bw'abanyororo bari mu mabohero nabyo nyene ubona ko ari ihohoterwa rya kiremwa muntu, babayeho mu buzima bugoye kandi birabagora no gushikira aho bashobora kuronka umuganga ashobora kubafasha amagara bakitse, eka mbere n'ibifungurwa mu mabohero bikaba buneka yuko byakenye cyane. Cyaha rero cyo guhohotera kiremwa muntu kirabananya gikorwa no mu mabohero mu gihe abanyororo ubona ko bafatwa nabi bagakubitwa bagashigwa ahantu bafungirwa habonyene, ibyo bigakorwa nabo bitwa ngo bajejwe umutekano mu ibohero, ariko ubona yuko abatwara amabohero ubuyobozi babikora babizi ari ubusa naho aribo babatumye. Abakora ibyo byaha rero barafashwa cyane barakingi gwa n'abatwara igihugu uhereye ku rwego rwo hejuru kubera ko akeshi ivyo bikorwa n'ibiro by'ikuru by'iperereza ivyo navyo mukaba munzi ko bitwagwa mu biro by'umukuru w'igihugu.
Mukibuka ko uwo rukuki yaharanira agateka kazi na muntu yari yaciriwe umunyororo w'ugufungwa imyaka 32 imbere yuko igisata ca gasambura manza gisubiza urubanza muri sentare isubiramo imanza ya ntahangwa mu ntango y'uku kwa gatandatu. Senari subiramo imanza ikaba yamuciriye gufungwa umwaka umwe mu gihe amazi imyaka ine afunzwe.
Inzamba
mu makuru ajanye n'inkino kuri uno wa gatandatu niho igice cy'umunani gishira icyanyuma mu nkino za Euro gitangura isaha 12. Izo nkino ziza kugurugwa na Denmark ikina na Pays de Galles isaha 3 hakurikira urukino ruza guhuza Utaliyano na Autriche, kiretse Utaliyano buhabwa amahirwe muri urwo rukino hagati ya Denmark na Pays de Galles. Biragoye kumenya uhava atahukana intsinzi ku migwi atakinini yerekanye mu nkino zo mu matsinda. Ido ni Dona Blaise Ninjimbere.
Kuri uyu wa gatandatu umugwa Denmark wavutana mu mitwe na Pays de Galles. Ico iyo migwi isangiye muri izo nkino za Euro nuko yose yahereje inkino zo mu matsinda iri mu kibanza ca kabiri, ariko muri kahise hoho iyo migwi iratandukanye cyane. Mu gihe Pays de Galles no mu mwaka wa 2016 yari yarenganya amatsinda igashika mu gice cya kane gishiri cya nyuma, Denmark iheruka kurengana amatsinda haraheze imyaka 17. Iyo migwi iheruka guhura mu mwaka wa 2018 mu nkino za Ligue des Nations aho Denmark yatsinze Pays de Galles inshuro zibiri. Mu nkino 10 nazo ziheruka guhuza iyo migwi, Denmark niyo ifise intsinzi zitandatu kuri zine za Pays de Galles. Umugwi uza kuramuka utsinze uzocha uhura n'umugice cha kane gishiri cha nyuma n'uzoba watsinza hagati ya Peiba na Republike Cheke. Murukino nago gwa saa 3 z'ijoro ubutaliano bwarangije inkino zo mu matsinda bufise amanota 9-9 kandi budatsinzwe n'igitsindo na kimwe uza guhura na Autriche yabaye ya kabiri mu itsinda ryayo. Utaliano rero bufise amahirwe menshi yo gutahukana itsindi kuri uwa gatandatu imbere y'uwo mugwi wa Autriche ari ukigera kuri iyo ntambwe kuva wabaho. Naho mu rukino rumwe atakidashoboka gutsinda kwa Autriche uno munsi kizoba gisa n'igitangaro. Uramuka atsinze uno munsi hagati ya Autriche n'Ubutaliano azoca ahura n'uzoba yatsinze hagati ya Portugal n'Ububirigi.
Imbere yuko dusozera ano makuru tubashikirize ivyanditswe n'ibinyamakuru mushikirizwa na Diane Nkurunziza.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ndabahaye mwiriwe n'ikaze n'umwanya wo gukurikira izanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mushikirizwa ananje Diane Nkurunziza. Nindatwara mu Burundi mushikiranganje adasanzwe ndira ko buca yarafashe ingingo yo guhagarika gushora hanze amavuta y'amamesa tubisanga mu kinyamakuru Burundi Daily Net. Icyo kinyamakuru cyandika kivuga ko intumbero atari yo kurenza ko uruhu rw'amaso iyo ngingo ariko kikibaza nimba ico gihangange cy'umushikiranganje cyafashe iyo ngingo kibifitiye ububasha. Burundi Daily Net kikabandanya kivuga ko umushikiranganje ndira ko buca atari we atwara ikigega cya leta, siwe ajejwe ubudandaji umushikiranganje wa mbere, si n'umukuru w'igihugu. Igitangaje nk'uko icyo kinyamakuru kibandanya cyandika ngo n'ingingo ziguma zikoragurika nk'imvura y'isegenya ziraba ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ingingo iherutse gufatwa yo kubuza gushora hanze amavuta ni imwe mu vyerekeye ukwivanga k'ubushikiranganje mu bisata nka byose by'ubuzima bw'igihugu. Icyo kinyamakuru kikibaza nimba ko uyo mushikiranganje ari we asigaye arongoye ubushikiranganje bwa mbere canke ari umukuru w'igihugu. Iyo ngingo y'ubushikiranganje ndira ko buca ikaba yafashwe haciye iminsi amavuta y'amamesa ataboneka mu gihugu. Burundi Daily Net kikaba kitumva na gato ingene igihugu nk'u Burundi kibeshejweho mu bice 90% n'ibintu biva hanze bishobora gufata ingingo bene iyo naho hoba ari ugushaka gukingira ibidandazwa by'igihugu. Isamburwa ry'amazu adakwiza amategeko ryateye amarira n'agahinda abadandaza turisoma mu kinyamakuru Buhundieko. Jean-Marie Vianney Niyungeko yari ishikiye ku kivi aho yasanze ibintu bitoroshe gusambura amazu canke utuzu two kudandarizamwo vyubatswe ku nkengera z'amabarabara mu gisagara cya Bujumbura canke mu ntara zo hagati mu gihugu birabandanya. Amarira n'amaganya ni yose ku badandaza basamburiwe amazu, bavuga ko icyo gikorwa kizotuma baja mu bukene butagira izina. Abari mu gisagara cya Bujumbura umukuru w'igisagara abasaba gukura meza bakaja gukorera mu masoko aherutse gusanurwa. Umwe mu bajejwe intwaro atashimye kwivuga yaganiriye ikinyamakuru Buhundieko avuga ko uruhombo rutari ku badandaza gusa ruri no kuri leta itariko irinjiza amafaranga mu gihe abo bacuruzi bataraja gukorera mu bibanza barunditswemo, ariko ngo nukwemera urwo ruhombo nta kundi vyogenda. Ikiza cha corona ni impambamye ikomeye cyane zandikwa n'ikinyamakuru Iwacu. Icyo kinyamakuru Iwacu cyandika kivuga ko byafashe umwanya munini cyane kugira ngo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atahure ko ikiza cha corona ari ikibazo gikomeye cyane kubera ibitigiri by'abandura bisigaye byaraduze cyane. Abantu bagera ku 2 nibo bandura uyu mugera ku munsi. Iwacu kuri no wa gatanu cyanditse kivuga ko abategetsi Burundi batacirengagiza kuvuga ko ico kiza kiriko kirarandagata mu gihugu umuntu aravye uko ibitigiri biduga. Abantu bagera ku 20 ku munsi nibo bandura uwo mugera, nayo abarenga ku 508 nibo batowe umugera wa corona kuva ico kiza kimenyekanye mu gihugu, nayo 8 bakaba bamaze kwitaba Imana. Ivyo bikaba biri mu cegeranyo cyashikirijwe n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Umushikiranganje Tade Ndikumana aremera kwi
ingorane zitabuze mu bijanye no kwikingira ico kiza akemeza ko utwigoro tutari duke tumaze gukorwa kugira ngo ico kiza nikibandanye gukwiragira mu gihugu inzego zose zerwa anico kibazo zaragihagurukiye nkuko iwacu kibandanya akivyandika ariko ngo itose karagimigenderanire hagati mu Burundi nishira hamwe impuza makungu gitaho amagara y'abantu kwisi yo mese ryatumye nivyaho habihuhuka iwacu kigasozera kivuga ko igenwa ry'userukira iryo shira hamwe mu shasha mu Burundi umwigisha bal asubiriye kazadi murambo bizotuma imigenderanire isubira kunaguka bikanazogira nico biterereye mu kurwanya ikiza cha coronavirus Nilonga harero dusozereye ivyanditswe n'imenyesha makuru bitandukanye ku Burundi mugira umugoroba mwiza naho ubutaha
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba
Nikura yo makuru yanditswe n'iminyamakuru dusozereye kwa makuru twari twabateguriye mwakoze mwese kudukurikira mugire amahoro wanyu naho ubutaha